Nzamba.
Nzambi la samirana.
Josephine Jones Munzimana.
Niriwe nchute bagenzi ba Radio Nzamba katika kawe turi ku munsi wa kabigenekezo rya kane mu mwaka wa 2023 turabaye ikaze mu makuru twateguye kubashikiriza nayo aza kubagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Harabandanya kwibonekeza icuka kimwe hagati y'abamwanyi b'umugambwe FNL, hari akagwi ka bamwe mu bari mu bihano basohoye urwandiko ruhagarika agatongo asa ku burongozi bw'umugambwe, ariko umunyamabanga w'umugambwe arahumuriza ko urwo rwandiko atagaciro rufite. Amezi 9 niyo abasirikare bahoze kugarukana amahoro muri Somalia bishuza igisirikare cy'u Burundi, batakambira ababarongoye hamwe n'ibanki nkuru y'igihugu kubatunganiriza. Ibyo gukukuruka birafite amategeko abigenga, abo mu mashyirahamwe y'abakora kwa muganga basaba ko leta isubiza inyuma urutonde rw'abakukuruka yateguye babanze babyumvikane bisunze icyo amategeko ategekanye. Mukanya nido nido ry'ano makuru.
Inzamba.
Mu gisata cha politiki, agatongo asarongoye umugambwe SNL yahagaritswe ku burongozi bw'uwo mugambwe na bamwe mu bari bagize inama nkuru ya politiki. Abamuhagarika ni 11, bose bari bahawe ibihano kubera umugambwe wabagiriza kuba barahonyanze amategeko agenga uwo mugambwe. Ikugwa rya gatogwa rikaba ryacishijwe mu rwandiko abo 11 banditse kuri uyu wa mbere. Umushinga mateka Terence Manirambona ni umwe mu bashyize ko umukono kuri urwo rwandiko.
Mu gihe tuzi ko gutunganya ibintu ku rutonde hamwe n'indero orodina disipline ari ryo shingiro ry'inzego z'umugambwe hamwe n'abanywanyi bawo, mu gihe turaje ushinga no guteza imbere uburongozi bwiza n'intwaro ishingiye kuri demokarasi mu mugambwe sene dushinze bambere kari twaje gushyira amateka agatogwasa amabanga y'umukuru w'umugambwe no kuserukira imbere y'amategeko ku mbo zikurikira. Bambere amakosa ndenza rumero agaragarira ku kuremenaniriza inzego z'umugambwe no kuzicanishamo kurenga amategeko y'umugambwe n'ay'igihugu, kunyuza amafaranga no kuyagira amatungo y'umugambwe, ukwikunda birengeje urugero, ukwiragiza ibihuha n'ibinyoma mu banywanyi b'umugambwe no mu gihugu ikamije kuturagiza no guhisha ukuri ku cyuka kibi kiri mu mugambwe. Bwa kabiri, guta imirimo n'amabanga igihe kirekire. Dufatiye ku bihe bigoye umugambwe SNL wimo haraciye amezi 8, dusanga umukuru w'umugambwe yataye imirimo n'amabanga yiwe igihe kirekire cyane, nazo bikaba bigaragarira mu kudatunganya amanama y'inzego nk'uko bitekanijwe n'amategeko y'umugambwe, agacerere kadasanzwe no kutishyura na rimwe abo basangiye uburongozi bamusaba inama no kwishyura ibibazo birangwa mu mugambwe byaciye mu mihwaniro y'indongozi mu nzego nkuru z'umugambwe uko WhatsApp no mu maketi izo ndongozi zamwandikiye icyese inshuro nyinshi hisunzwe ingingo ya 38 agace ka kabiri mu mategeko y'umugambwe n'umunyamugambwe. Benshi mu bagize ibyo bikorwa by'umugambwe sene basanga ikibanza cy'umukuru w'umugambwe sene cyaratawe ku mvo zidasanzwe zadodaguwe aho hejuru. Dufata ko ibyo byose badonda gusabye komite nshingwabikorwa y'umugambwe sene irongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe gufata uburongozi bw'umugambwe by'imfata kibanza no gutuma ko ikoraniro kaminuza hisunzwe amategeko kugira hasubirizwe umukuru w'umugambwe ahagaritswe nk'uko tubisanga mu ngingo ya 49 y'amategeko ngenerwa kwa y'umugambwe hamwe n'ingingo ya 38 y'amategeko y'umugambwe yemejwe mu mwaka wa 2019.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNL Simon Bizimungu abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter amenyesha ko abanywanyi bose ba SNL ko batowe agaciro ibyasohowe mu itangazo ry'abantu bavuga ko bakuye agatongwasa. Uwo munyamabanga akavuga ko ako kagwi karadushinga no kuburabuza ibikorwa by'umugambwe SNL, akavuga kandi ko abo bantu ibyo bakoze batabirekuriwe n'amategeko kuko bose bakuwe mu mabanga bari barimo amakuru cyane nagatika kadina muntu ishiramwe Kristo ligwanya iho wotegwanya kiremwe muntu akati Burundi rirasaba umugambwe CNDD-FDD kugarukira inyifato y'ugwaruka rw'imbonera kure gwica rugakiza byashikirijwe n'umushingo manza nibura umunsi Jean-Claude ajeje gisata cy'ubutungane muri iryo shyirahamwe yabishikirije inyuma yuko hari imbonera kure zakubise umuntu mu ntara ya Rumonge zimugira ikiruruma zija kumufungira mu ibohero rya zone Gatete intara ya Rumonge aho yavuye yitaba Imana umushingo manza nibura umunsi agasaba ko abakoze iryo bara bohanwa hisunzwe amategeko tumukurikire
twebwe muri hakati Burundi ico tuvuga nuko ubwo gwaruka gwahawe iyo ndero mbi gwahawe zonyigisho z'ugwanko zonyigisho zo kwibona babona yuko bari hejuru y'amategeko kandi bari hejuru y'abandi Barundi bose ko ataciza bizozanira igihugu ari mwivye nyene byo kuzoja barakora mabi bageze naho baje barica abantu kandi mbere si bishasha babimaze mu gihe twebwe rero twosaba nuko umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ariwe wahaye inyigisho bwo gwaruka akaba aribwo rubahana inkingi rukaberekana ibyo bakora ko borugarukira bakaruhindura mu mitwe yabo bakabaha indero yubaka kuko ahandi hoho bazoguma bihibara kandi n'abanywanyi b'uwo mugambwe ntibibaze ko bazoja kure yabyo kuko nabone baba ngaho muri ico gihugu c'u Burundi kandi dusaba nuko abakoze ibyo barabohanwa bohanwa gose aha bagahera kubabikoze bakubise uwo muntu mbere n'abashatse kumukingira ikiyoba kuko nk'uwo mupolisi yaba yarakiriye uwo muntu ariko arabirirana ariko iruruma akamushyira mu gasho ni ukuvuga ko yari ishatse kukingira ikibaba bari baje gukora ayo mabi nuko nawe yohanwa mwe bikomeye twebwe rero muri akati Burundi tuvuga yuko ibyo ari ihohoterwa byo twa torture kubera yuko byakozwe n'ugwaruka ruzwi n'igihugu n'inzego z'igihugu usanga zirukingira kandi mbere usanga arizo banakorana aro twe turashobora yuko ari hohoterwa kandi rikuye guhanwa nk'uko amategeko abivuga
abasirikare b'u Burundi bo mu batayo ya 65 n'iya 66 barasaba agashahara kabo ni mu gihe bamaze amezi 9 bataronswe umushahara wabo bakoreye mu gihugu cya Somalia aba basirikare bamenyesha ko kuva bashyitse mu gihugu cyabo batararonswa agashahara kabo bagasaba umukuru w'ibiro bya gisirikare hamwe n'urongoye banki nkuru y'igihugu kubaronsa imishahara yabo ito nido na pofis ni yongere
abasirikare b'u Burundi bari mu mabatayo ya 65 na 66 bahoze mu gihugu cya Somalia mu rwego rw'umwe bwa Afrika ATMIS bemeza ko batigeze bamenyeshwa gushika ubu igituma batararonswa agashahara kabo kavuye mu kuya babiriye muri ico gihugu cya Somalia
cyego abasirikare ni batayo ya 65 hamwe n'abatayo ya 66 ATMIS kera ko bari mu gihugu cya Somalia abande muri twebwe bizaca zibiri bakawe wekunda mu gihugu cy'u Burundi itariki 22 2025 indege yanjye yari ishikanye abambere mu gihugu cy'u Burundi rero tuvuye muri Somalia twese twaje turakurikirana tuza twaje tujya mu makonji y'iminsi 15 niyo baduhaye mu gihe abandi basirikare bani b'ibindi bihugu babaha iminsi 30 yo kumva ukwezi kose ariko twe ibyo ntacyo tubibonamo ariko tukiye muri Somalia tumazeyo amezi ane twarose inkuru n'ikeke ryanditse n'irisinye yuko ubu tugiye kuyobora ishyirahamwe rya kinisi ubuse twavuye tuvaga ko tugenwa n'iryo shami rya kinisi ariko iryo rukuku ryo kunywa bihagarira yavamo ko tugegwa rebere yuko tugenwa n'ishami rya kinisi baca batubwira yuko ati rero ishyirahamwe nta birahari namwe dusubira kuba ku mishahara yayo generale ndege ya jonet yanashinze kuri mukono ariyo medali zo kw'amafaranga atadasubira kuri mu birara ndetse n'amafaranga yuko ahari ariko bushika uyu munsi itariki zine z'uku kwezi kw'indwi ndetse afatiwe nkejwe urufaranga na rumwe
basaba umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare hamwe n'urongoye banki nkuru y'igihugu kubatunganiriza bakabaronsa imishahara yabo
rero bakira akazi ibiri duheraniwe amezi atandukanye hari abaheraniwe amezi 8 n'iminsi hari abaheraniwe amezi 9 n'iminsi hari abaheraniwe amezi 7 n'iminsi kubera birabana kuko mu migomo rwanjye wacu hari abaje badakwigije amezi 12 hari n'abaje bayakwigije rero nubwo butandukanye bw'amafaranga duheraniwe gushika uno munsi umukuru w'ibiro bya gisirikare nta jambo na rimwe aratubwira ati amafaranga yanyu igituma ataza ku makonti niki rero twebwe dusaba umukuru w'ibiro bya gisirikare n'urongoye banki ndende abo bantu bakora ibishoboka byose batwishyurira amafaranga batubwira ahantu yo bari
uruganda kwa Hadinza mbagateka kawe twarundi kuri telefone umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Floribert Biyereke kugira ngo agire ico avuze ku byo abasirikare basaba ariko ntitwashoboye kumuronka
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Radio Inzamba agateka kawe mu makuru ajanye n'imibano n'akazi ingingerutse gufatwa na leta ibicishije ku bushikiranganji bw'abakozi ba leta mu rwandiko barungikiye umushikiranganji w'amagara y'abantu ku igenekezo rya 27 ruheshi rumushikiriza urutonde rw'abakozi bazoja mu karuhuko k'abageze mu zabukuru byakozwe hatisunzwe amategeko ivyo bivugwa na Marie Bukuru icegera c'umukuru w'urunyanyi rw'amashirahamwe akorera mu gisata c'ubuvuzi kubwiwe ngo leta yararenze ku masezerano yagiraniye n'ayo mashirahamwe kuko bategerezwa kwicarana bakumvikana uko bigenda nk'uko amategeko agenga kaza bivuga kurikira umufaso ni Marie Bukuru
ni ikete ry'umushikirangaji w'abakozi ba leta n'akazi inemi n'amajyatanga 70 akarongo gahengamye igihumbi n'amajyatanga 89 karongo gahengamye kabine mwaka w'ibihumbi na 2023 cyo kuwa 27 ruheshi umwaka wa 2023 yandikiye umushikirangaji w'amagara y'abantu no kurwanya ikigaruro nyanganda sida yamurungikiye urutonde rw'abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bashika imyaka 60 n'abayirenza kugira abamenyeshe ko ageze ko bajya mu karuhuko ko mu zabukuru mu iteko rigenga akazi mu gisata cyita kodi travail mu ngingo yaryo y'ijana na 35 umukoresha ategerezwa kumenyesha umukozi umwaka wose imbere y'uko yinjira mu karuhuko kiwe ko mu zabukuru igenekerezo ryaho azohagarikira akazi kurangiza akazi bigaca biba haciye umunsi umwe inyuma y'igendekerezo aba yabimenyeshejwe ko angaje rero kubona abakuze mu gisata cy'amagara y'abantu birukanwa kubera imyaka yabo nk'uko umengo bakoreye icyaha umukoresha wabo kandi barakoreye neza igihugu imyaka yose bari ku kazi ukubaha kiremwa muntu na cyane cyane umukozi bikaba ari byo biza imbere ya byose nibyumvikana rero ko umuntu yoryama bukeye akabyuka cya yandika ikete kugira amenyeshe umukozi ko atagikenewe hirengagijwe uburenganzira bw'umukozi nibyo umukoresha ategerezwa kumutunganiriza tutibagiye icyo umukozi yari yaramariye abagenzi bagenzi we reka n'igihugu muri rusange
turabandanya n'amakuru mu gisata cy'amagara y'abantu abana barenga 3 million nibo bacandazwe indwara y'ubukangwe mu isekeza aherutse kuba byo gucandaga abana batarenze imyaka 7 ni mu gihe hari hitezwe imiliyoni zirenga 2 z'abana byashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu ruganda rwo gusuzuma uko icyo gikorwa cyagenze muganga uri byo ni Jimbere akavuga ariko ko hari abana batacandazwe mu isekeza aheruka kuko byavuye ku bavyeyi babo kubera imico yabo n'amadini basengamwo kurikira
muri rusange rero twavuga ko igikorwa cyagenze neza kuko twarashoboye gushikira ihangiro twihaye dufatiye ku biharuro twagiye turegeranya ku munsi kuko twashoboye gucandaga abana twari twiteze ku rugero rurenga 100% ariko naho biri uko turabona yuko hariho uburere bw'ubuvuzi bumwe bumwe butashoboye gushikira ihangiro twari twifuza ko uburere bw'ubuvuzi bwose bwoshikana n'imiburiburi ibice 95% twari twiteze gucandaga abana bashika 2,000,000 271 432 ariko muri rusange mu gihugu cyose twashoboye gucandaga abana barenga gato 3 million nibyo hariho intara cyangwa uburere bw'ubuvuzi bumwe bumwe usanga butashikiye ihangiro twasanze rero hariho ababyeyi usanga bataratahura neza akamaro k'incancu cyane cyane ababyeyi bari mu madini amwamwe twarabonye nk'abasohoke abazebiya n'abandi abana batashikiriwe kuri ikiringo cya mbere nabo nyene bazoronswa incancu kumasekeza akurikira ariko icyo nagomba nongere ko nuko nuwaronse urucancu ku kiringo cya mbere n'ubundi arimwe mu bazoronswa urucancu ubugira kabiri n'ubugira gatatu
imbere yo gusozera ano makuru ujeje intwaro wese ari mu gihugu azosubira guhirahira agasinyira impapuro umunyamahanga aguze ubutaka bw'u Burundi azohigwa ahanwe cyashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange Martin Ineretse muri komine Busigi intara ya Ngozi kuri wa mbere akabanda yavuga ko abanyamahanga nabo nyine ubwiye iwabo kugura ubutaka si ikintu coroshe kurikira umushikiranganje Martin n'Ineretse
tanga karere itunga y'igihugu rero turi kurikira twe cyose citondekwa abanyashoma ku mubivuge neza abanyamahanga bariko baragura agataka ku Burundi dusinya tubasinyira ngo yego ndasinye genda abajejwe intwaro nimbe mwigera igihe bazogura igihugu cyose cy'u Burundi muzoca mujyana abanyagihugu he murafite ubundi Burundi Burundi muzoca muba abene gihugu none wozana amamiliyoni y'amadolari umwe wese akagurisha jewe mukanza ndagurisha icyo jewe mvuka mukanza wiyo nimba mutari bubiza jewe ndagurisha icyo uwo mukirundo aragurisha icyo mukirundo wa w'imakamba aragurisha icyo twese turahejeje tukaduhinda na sujari nimumbwire musani nizo cha mtu shirahi beje kuagurisha hose nuku muna cha jira krotire chingani wanje akashingu kani mchambu shingira nuburi imbika akashingu buri imbi bunaka vena nutu broke simu tuzo cha tujari abajewe jinguwaru muriko musingi kiyo hii chozo subi la kuumba chuko cha asinywe tuzo kwenu kanuwa jisingi nda muwazi wabu kunge nina hobi kienda barato wa kutiza isi nimbu gomba kurima bawe yatumwe kwa gutije lima wimbuye kangahe dushukende cyangwa usa mahera ubiye kuzokugira iho inguriro bakagwa udubaka ubwo twebwe dusinye uko nyene e byose twara
ni hano duce dusozera no makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese abadukurikiye tuzafinje kufunza imana n'izina ariko ndabashikiriza ndabikebanduye naho ubutaha.